Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwe kaza makuru yacu kuri wa gatatu turi kugenda kezo jyandwi nyakanga umwaka wa 2022 aya makuru yateguriye agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Lieutenant General Gervain de la Kubuchaniwe mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva kuri umunsi wa gatatu akabasubiriye Alain Guillaume Bunyoni na nyene akaba ari umu general mu gipolisi akaba yakombowe n'umukuru w'igihugu. Byo bikaba byashimishije amashyirahamwe adaharanira igicaro vya politike eka nimwe mu migambwe isanzwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Muraza kuvyumva murano makuru kandi baraza kutubwira uko ikibanza yarafise mu mugabo CDFDD uri ku butegetsi cyari cifashe. Nagashavu ko mwanyu umugambwe SNL mu ntara ya Rukarusi komine Bugenyuzi aho ni nyuma yaho abanywanyi batatu amadosiye yabo atemerewe kuja mu bandi bitoje mu matora y'abahanuzi b'imitumba tukaba twabateguriye murano makuru. Hari kunyurana hagati y'abayobozi b'ibitaro Kila Hospital bikaba bibonekera mu kutumvikana hagati y'urongoye ugwego nshingwa ntwaro rw'ibitaro aho uyu aherutse gutuma ko inama nyamara Charles Ndagijimana arongoye ibitaro Kila Hospital we akemeza ko ataburenganzira uwatumye ku inama abifitiye mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndaswe kwa mwiriwe hano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Narimeje kubabwira kuva kuri uno wa gatatu Alain Guillaume Bunyoni nakiri umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ingingo yo kumubogoza ikaba yafashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yamushubirije. Lieutenant General Gervain de la Kubucha akaba nawe yari umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu. Inama nshingamateka n'inkingo z'amateka bimaze kwemeza izina ryiwe Gervain de la Kubucha akaba yavuye arahira ko ashikiriye amabanga mashasha. Ni nkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Turi mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ku muhingamo kuri uno wa gatatu iho Lieutenant General de Police Gervain de la Kubucha yarahira imbere y'umukuru w'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere mushasha asubiriye Alain Guillaume Bunyoni yari amaze imyaka irenga ibiri aramutswa leta y'u Burundi. Uwo muhirwa wabaye inyuma y'aho inama nshingamateka ikoranye mu gitondo c'uno wa gatatu yatumiwe ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo yemeze izina rya Gervain de la Kubucha nshingamateka. Ntibatevye mu gushira mu ngiro ivyo basabwe bamwemeza ijana ku ijana mu gutarika ukuboko ata mpari nyinshi zirenze kujamwo. Inama nkenguzamateka nayo ibona kuvyubahiriza aho yahavuye isasa ku cicaro cayo kiri mu ntara ya Gitega. Ikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni naho ryaje bukwi na bukwi umukuru w'igihugu yaramaze ibi bitarenga atangaje ko agiye gukura abo yita ibihangange muri leta abatari bake bakibaza ko ari amajambo Evariste Ndayishimiye amenyereye gushikiriza abarundi ariko ntaheze ngo ayashire mu ngiro. Ibanye kandi mu gihe icuka kitari kimeze neza hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wiwe wa mbere kuko mu majambo bashikiriza hagaragaramwo igitugu cy'umwe aho kigarukira Evariste Ndayishimiye akamwagiriza mu mvugo ifobetse ko yashatse guhiri ku butegetsi bwiwe icaha gihanwa n'itegeko mpanabyaha y'u Burundi gushika ku munyororo wo guherayo. Commissaire de Police General Alain Guillaume Bunyoni yari umwe mu bitwa ibihangange kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Abenshi bakaba batahengeshanya kumwituko kuko yari intakorwa ko haba mu madosiye yo kunyuriza birenze bugero amatungo ya leta canke ubwicanyi be n'uguhonyanga gatega kazi na muntu yavugwamwo mu gihugu. kuba president yishimiye amukuye ku cizere ningingo yashimishije abatari bake haba no mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi barimo arimbiyo mu bunyoni akaba ajanye na leta yararongoye leta shasha izoba irongowe na Gervais Irakobuca yifuzwa no mugambwe SNL ko yoba ihurikiye mu bose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuga kenshi ko abarangwa no kurya ibiturire be no kunyonyeza itunga rusangi be nabo yita ibinebwe mu kazi ka leta bagiye guhigura
urakoze Alexandre Niyunge kuwo yahora ari umushikiranganji wa mbere arengiyome bunyoni ngo yarasigaye ari nk'agati kirebanga mu bandi bahoranye ku rugamba kuva Petero Nkurunziza yitavye Imana uwo yahora afatwa nk'uvuga rikijana ngo yagiye arata inguvu buke buke kuva aho uwahora ariwe soma mike wiwe Adolphe Nshimirimana agandaguriwe none arengiyome bunyoni yahorana ikibanza ikihe muri CNDD-FDD ni nkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze
iva ku butegetsi rya Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere rije nk'irirangiza ububasha bw'ibihangange bitatu byari byarihaye muri CNDD-FDD araheze imyaka irenga 15 Alain Guillaume Bunyoni yari yihaye agatazirano ka Mutamade yarashitse ahashaka aravuga irijana ashigikiwe n'abahisi Adolphe Nshimirimana na Pierre Nkurunziza aho abatari bake babita inyabutatu abandi ba CNDD-FDD bafite ipete rya general baragerageje akatari gake guseka iyo nyabutatu ariko birananirana bikavugwa ko umuhisi Adolphe Nshimirimana yari yarasezeraniye Alain Guillaume Bunyoni yuko ariwe azosubirira umuhisi Petero Nkurunziza ari naco gituma yita Mutamade nk'uko amakuru ava muri CNDD-FDD abivuga ivya Alain Guillaume Bunyoni vyagiye gutangura gutakaza inguvu General Adolphe Nshimirimana apfuye bizakunyuka uhazorongoye igihugu Petero Nkurunziza nawe ashengeye General Alain Guillaume Bunyoni akaba yaciye asigara ari nk'agati kirebanga mu ruzi rw'abajenero nkuko amakuru ava muri ibyo bihangange avyemeza Evariste Ndayishimiye ashikiriye intebe y'umukuru w'igihugu abo bajenero bari bamurahiye yuko Bunyoni atawe umushikiranganji wa mbere nawe arabarahira arengwa yuko ari jambo yemereye umuhisi Petero Nkurunziza atarashengera nkuko amakuru abandanya abivuga naho Guillaume Bunyoni yahabaye umushikiranganji wa mbere kwagumye ari kurabana yingwe nabo batamwifuza muri ico kibanza tubajije muri CNDD-FDD nimba ikurwa rya General Bunyoni hari ico rigiye guhindura mu vyerekeye gutwara abatari bake batwishuye yuko ataco biteze kuko ngo ari ico umuntu yokwita have ndahacokere gisigaye ki muri ako kagwi k'aba general batwara igihugu c'u Burundi muri kino gihe
urakoze Jean Marie Ndabashinze na umuntu nani Sefo Arusha ruhurikiyemo abanyepolitike batavuga rumwe na leta bakaba bashima inyingo yisunze amategeko yafashwe n'umukuru w'igihugu yo kugena ubundi mushikiranganje wa mbere kubwa Frederic yamvuga inyumvira arongo y'uguru nani ngo na karyo keza ko gusubiza iteka abarundi kugira bishikwe ko bamvuga inyumvira agahanura umukuru w'igihugu kuvavanura n'intwaro umugambwe umwe agaheza agaha ikibanza abandi banyepolitike kugira iterambere rirama rishikwe ko kurikira Frederic bamvuga inyumvira arongo nani Sefort Arusha
jewe nagira ngo ndamushimire ko hakuvuga amajambo misi yose amajambo aremereza abajama barundi yavuze ati abarundi barampanuye reka niko bitagashi mushire bikoba mu ngiro babibone uburo twabonye ko umwe yariko aravuga wo mu maconco twamubonye yari Bunyoni twaramwiyumvira mugo twari tuzi ko ari we twamubonye urero koko yerekanye yuko ari umukuru w'igihugu ashobora gufata ingingo kandi igakurikizwa twashimye rero kandi ko yakurikije amategeko mbere twari twiyumvire nuko byari guca na kuri n'amategeko byagihugire agahengwe kive muri izinduru ariko uyu munsi ko yemeye gukurikiza amategeko turabikenguruka uburi twagisigaye rero nuko barya abantu bose bamubuza gutegeka barya abantu bose babasuma baba nubose babi chanyi baba nubose biki zakagara maruganda naba twereke naba avuge naba shire mukibanza cyabo hanyuma aheze yemere guhamagara barundi bose tuganire ingene cyo kiri butwarwe kuko kirimo gitwarwa n'umugambo umwe na kaga ku gihugu turamwinginze ari kimigambwe ikore kandi yemere gusangira ubutegetsi n'abandi kuko n'imbya ibyo bisangiwe ariko kwibaza gutegeka ngo nuka umugambo umwe ucugira mwene byo rikuragira utoteza abanyagihugu uyu munsi abanyagihugu baragowe nawe nyine aravyivugira natanga gahengwe abo bantu bose ariko baragihugu bacicaye ko bagifukamye mu nda nabashire mu kibanza cyabo abarundi b'intungane baje mu kibanza cyabo bagira iteka ryabo umurundi imbere yakarushe agira iteka ryiwe
eka no mu runani rw'amashyirahamwe adaranira ivyicaro vya politike barafise ico bayivuga ko Vital Nshimira Imana arongoye runani rw'amashyirahamwe adaranira inyungu za politike mu Burundi abona ko umukuru w'igihugu yateye intambwe mu kumenya ko afise ububasha ahabwa n'amategeko bwo gufata ingingo ibereye ariko kubwiwe ikibanza cy'umushikiranganje wa mbere nticari gikwiye kujamwo Gervais Ngirakobuca asanzwe ari ku rutonde rw'abagirizwa mabi menshi mu Burundi harimo ayo kwica abantu kurikira Vital Nshimira Imana
kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahinduye umushikiranganje wa mbere ibintu bije kwerekana yuko Evariste Ndayishimiye yatahuye yumvise ubukuru yumvise ibanga ry'umukuru w'igihugu abanyagihugu bamushinze akaba yumvise yuko ashobora gukoresha ubwo bubasha ahabwa nibwizwa shingiro akerekana yuko mu gihugu atabakuru b'ibihugu babiri bashobora kubaho kuko benshi nkuko babibonye nkuko na bene byo babyerekanira hari hagize igihe umenga igihugu cy'u Burundi kirimo abakuru b'ibihugu babiri kuri icyo rero uwo mengo hari ikintu gihindutse mugabo ikibabaje nuko Evariste Ndayishimiye ahombye akaryo gakomeye cyane ko yararonse akaryo ko gushobora guhindura umushikiranganji wa mbere ntiyari kumusubiriza ndakugarika kuko ndakugarika arazwi yuko ari mu rutonde rw'abicanyi abambuzi abasuma kuva mu mwaka w'2005 nkuko amaraporo menshi yagateka kazi na muntu yagumye amuduma ku rutoki muri icyo gihe rero biratangaje ngene umukuru w'igihugu yokwikura bunyoni agaca azana ndakugarika hanyuma ikindi abantu benshi bategereza kwibaza muri iki gihe wabumvise Evariste Ndayishimiye avuga yuko mu bantu bari kubaramwononera ari abagiwiturire hari abiba amatungo ya leta abo nabo bamwe bamwe haribonekeje kandi nibo berekana ibyo bafise ibyo bivye abanyagihugu abo nabo rero abanyagihugu byabiteze yuko bazobona koko yuko bakurikiranwa hanyuma ibyo bivye bakabyishura
inzamba
Kado inzamba agateka kawe turabandanya n'amakuru twateguriye amadosiye y'abanywanyi batatu b'umugambwe SNL yaranswe aho ni muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi aho bashaka guhiganwa mu matora y'abahanuzi ku mitumba bavuga ko ivyatumye dosiye zabo zankwa bidafashe na gato ngo kubera bidahuye n'amategeko uyu ni umwe mu banywanyi ba SNL muri komine ya Bugenyuzi
bitwaza yuko mubanda kwereke rusange bakitama nama ariko rero murumva yuko ivyo vyose atafatiro bigira kuko nta ho vyanditse mu bisabwa kugira abantu bitoze nta fungisho vyoba vyanditse kugira abantu bitoze yuko bategereza kuba bakora ivyo bikorwa uretse yuko nta kiza na kimwe na kimwe bigira bemera yuko abantu batari mu mugambo uri ku butegetsi baba bokora ciza no kutegeka ko amakosa gusa ngo noneho nta naho ngo bobijana kamengo abazoba bazotoba boba ntibafise aho bazobijana tuntu nyene tudafashe tw'amapfundo nico bitwaza
kadiri inzamba agateka kawe muriko murakurikira amakuru mu kirundi arabandanya hatekanijwe inama mu bihe bidasanzwe n'abanyamitahe bose kuri uyu wa kane kwigenekezo rya 8 nyakanga mwaka 2022 aho bukera bimwe muzo kwigwa muri iyo nama hakaba harimo kurabira hamwe inagugwa gije bitaro kila hospital ariko rero hari kunyinyurana hagati y'uwahoze arongoye ubwe nshinga ntwaro muganga Jean David Pilo hamwe n'urongoye muri kino gihe ubwe nshinga ntwaro Charles Ndagijimana akaba yagiriza uwo wa mbere ko ataburenganzira afise bwo gutuma ko inama kubera atakiri umuyobozi w'ubwe nshinga ntwaro Jean David Pilo nawe akaba yaraherutse kwandika asigura ko yatanze imihoho mu gukiza igufa mu gihe bariko baramutera ubwoba ni nkuru tubaza Karine Dusabe
gushikura biragoye kumenya nimba inama ya bose itegekanijwe kuri uwa kane izoba dufatiye ku makete atandukanye hagati y'uwahoze arongoye urwego rushingwa ntwaro n'ururongoye muri iki gihe mu ikete ryo kuwa 23 Nyanzagara umwaka w'2022 muganga Jean David Pilot yararungikiye urwandiko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Sokabu amusaba gutegekanya ubuseserukire iryo shyirahamwe muri iyo nama ya bose yo kuwa 8 Nyakanga umwaka w'2022 ukumwishura Jean Bosco Ndikumana arongoye urwego nshingwa ntwaro rwa Sokabu yamumenyesheje ubwa mbere ko atari watwara urwego nshingwa ntwaro rwa Kira Hospital kubera yatanze imihoho yaciye amumenyesha ko ibyo gusaba inama ya bose ataburenganzira bifitiye mu gihe atariwe arongoye urwo rwego kandi ntabe n'umunywanyi wago kugenekereza rya gatatu nyakanga umwaka w'2022 muganga Jean David Pilot yasubiriye yandikira abanyamitahe bose abibutsa ko byihuta ko haba inama ya bose arababwira umunsi isaha naho inama izobera reka n'ivyo bazoganira ko abanyamitahe bategerezwa kwihweza ubuzima bw'ibitaro Kira Hospital no kwihweza ibijanye n'ubuyobozi bukuru bw'ivyo bitaro ibyo bikaba bimwe mu biri ku rutonde rw'ibizokwigwa kuri iyo genekerezo nyene Charles Ndagijimana harongoye urwego nshingwa ntwaro yaciye hamagaza inama yabaye kuri uwa kabiri mu vyo biga hakaba harimo ivyo kwizwe muri iyo nama ya bose naho ivyayivuyemo bitaramenyekana kuri radio nkuru Charles Ndagijimana akaba yarerekanye ko iyo nama atayishigikiye mu kuvuga ko Jean David Pilot yahamagaje inama abicishije ku mbuga ngurukana bumenyi ariko rero haraheze iminsi ibiri haboneka urupapuro rwerekana ko amashirahamwe yose afise imitahe muri Kira Hospital yashize umukono ku butumire yaronkejwe na Jean David Pilot mukibuka ko waheze indwi imwe muganga Jean David Pilot na Xavier Martinoli bashize ahabona ingene bavuye mu Burundi batanze imihoho ko babigize kugira bakize igufa mu gihe abakozi b'iperereza bariko barabahiga buhongo bagatanga imihoho batinya kwicwa ibyo bikaba byabaye nyuma yaho muganga Jean Christophe Sahabo yararongoye ibitaro Kira Hospital iheruka gufatwa agafungwa bidakurikije amategeko nk'uko abahinga b'amategeko badahengeshanya kubyiyamiriza
Ene dusabe arakenuye amakuru twateguri yarabandanya mukuru yasozera ano makuru muyavugwa mu munzi ziri inyarugusu hariya mu gihugu cya Tanzania mu inkurukizi ziturutse kwihagarikwa ry'amakinga mu ikambi y'impunzi ya nyarugusu ziguma zibonekeza abangamiwe n'abagendana ubumuga hamwe n'abageze mu zabukuru bikaba bibagora iyo bagiye gufata agafashanyo ka HCR bavuga ko ivyo bahabwa badashobora kubitahana kuko hari ababa ku birometero bibiri yaho bafatira iyo mfashanyo itangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rifasha impunzi ku isi basaba leta ya Tanzania kubatezurira bakareka amakinga yunguruza abantu n'ibintu agakora umviriza umwe muri izo mpunzi ziba ngaho Nyarugusu ni mu gihugu cya Tanzania
nitugwa ni mwinshi ku mpunzi kuko ayo makinga yarasanzwe afasha muri byinshi nko ku mfungurwa impunzi zipfukira hari uwo usanga adashobora kwikorera ibintu ku mutwe kubera mu gikiriza hari aho usanga ari ikimuga cy'ukuguru adashobora kwikorera ibintu ku mutwe ni ukuvuga ibibazo byabaye Bugesera ugasanga umuntu yikoreye ibintu ashobora gutwara hashize ikirometero kirenga cyangwa ibirometero bibiri kugira ngo ashije muhira ugasanga umufuko w'ibiro 45 iri ku mutwe aho rero ushizemo ibisaba yapfukiye ari nk'abantu 10-15 usanga ari ikibazo kitoroshe haba kujya gusenya ubu ni ingorane kuko izo kenyeri zahora zifasha abantu bakajya gusenya
ni kurako kamo k'umurundi w'impunzi mu gihugu cya Tanzania turangirije ko amakuru turako turabashikiriza Shimire mwewe mwese mwafashu mwanya wukudu kulikira. Shimire wagenzanje wa yegeranije kugeraho muyumva Eddie Claude nina azo ya kawalije na washikirije na wakandi ndabike wanu ya ndabifuriza ama hora hiwanyu numu vyanyu na utaha.